라디오 이수지 아메리카. 이수지 아메리카 리반다냐 코바시키 이수비게 안리브자리 요모키룬디 나모키냐르구안다 이 워싱턴 DC 마나마스 주티 무세 모두 테자마트위 무 비가니로 투바피티예 쿠리이사하 카즈레로 무리비비가니
dufite umukozi ushinzwe amakoperative muri buri karere naho nuko no ku ntara nuko ubu ingamba dufite nuko turi kuzenguruka buri karere tukakajagajaga ku buryo ikibazo cyaba gihari cyose turi kuva mutu
uwo ni Dr. Harerimana Jean Bosco ayoboye ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda RSCA ariko avuga ku bibazo amakoperative ahanganye navyo mu Rwanda Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru iyo mu karere tuyahere mu Rwanda ariko ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu gihugu kivuga ko cyatanguye kuzunguruka amakoperative imwe ku yindi mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri amakoperative ni mu gihe aba yakoreramwo bo bavuga ko amwe mu mategeko bashirigwaho azitira bamwe inkuru yumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana
dufite umukozi ushinzwe amakoperative muri buri karere naho nuko no ku ntara nuko ubu ingamba dufite nuko turi kuzenguruka buri karere tukakajagajaga ku buryo ikibazo cyaba gihari cyose turi kuva mu kigo
ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda asobanura ingamba zafashwe mu gukemura uruhuri rw'ibibazo byugarije amakoperative hirya no hino mu gihugu ibibazo by'imicungire n'imiyoborere mibi y'amakoperative kunyereza imitungo yayo ni nk'ikitarusange mu makoperative hafi ya yose Professeur Harerimana Jean Bosco kuri ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA avuga ko nko mu makoperative y'abamotari mu gihugu hose bamaze gukoramo amavugurura ariko no mu yandi naho amavugurura nkayo yagezemo
tumaze iminsi n'ubundi tuvugurura inzego z'imiyoborere kugira ngo koko amakoperative agirire inyungu abanyamuryango hatazamo babandi bayafashe ugwate ari nacyo kibazo cyari kimaze iminsi gihari ubu RCA kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative kiri mu baturage ntabwo kikiri Kigali turagira ngo tumanuke rwose amakoperative nayo abaturage dukore n'abaturage tutakomeza kwifungirana mu biro nkuko n'umukuru w'igihugu yabidusabye ariko n'ubundi kumvaga ari nabyo bikenewe ubu ngubu nta kindi turi gukora uretse gukorera aho amakoperative ari kuyasanga tukamenya ibibazo byayo bitararenga inkombe tukabikemura bitari byanavuka tukabimenya hakiri kare
nubwo amarira y'abanyamuryango b'amakoperative yaba y'abamotari n'ayandi amwe namwe yishoka ku maso mu gihe cyose baganirije Professeur Harerimana avuga ko ikindi basanze cyihutirwa ari guhugurira amakoperative gukoresha ikoranabuhanga mu mikorere yayo ya buri munsi kugira ngo imicungire y'umutungo wayinoge avuga ko amakoperative yunguka ariko imicungire mibi y'umutungo igatuma abanyamuryango umwe ku wundi badatera imbere cyakora haramwe mu makoperative yishimira intambwe amaze gutera uyu ni Rukundo Aaron wo muri imwe mu makoperative y'abamotari ikorera mu karere ka Musanze
dufite abanyamuryango 260,000 ariko abari active ni 400 ibyo twagezeho twubatse inzu y'igorofa mu karere ka Musanze iyo nzu tuyikoreramo kandi iranakodeshwa dufite ibindi bibanza bibiri kimwe kiri mu murenge wa Kinigi ikindi kiri mu murenge wa Cyuve cyo kiri mu murenge wa Kinigi turateganya kubaka mu hotel iyo nzu ifite agaciro ka 160,000 ibibanza nabyo ko ari bibiri bifite agaciro ka 40,000,000
Kurundi ruhande ariko hari ayandi makoperative avuga ko hari ingamba leta ifata mu izina ryo kuvugurura no kunoza ubucuruzi ariko ugasanga bitari mu nyungu rusange z'abagenerwa bikorwa ahubwo bikaba bigamije kuzamura bamwe no gupyinagaza abandi uyu waganiriye n'ijwi rya Amerika n'umwe mu bakoraga ubucuruzi bw'amata mu karere ka Rubavu bayagemuraga mu mujyi wa Goma ariko ubu barahagaritswe
ubirebye ntabwo ari inyungu rusange kuko uruganda bita Inyange Industries uko bagendaga batwereka batubwiraga ko Inyange atari monopole ifite icyangombwa nk'icyo n'andi makoperative afite ariko wajya gusaba ugasanga Inyange ikaza ikaburitariza abantu kandi ari koperative kamwe murumva ko n'uvuga ngo ni bya bindi bavuga ati abantu bihangira imirimo none wakubona kwihangira imirimo directeur rwiyemezamirimo w'ubifitiye ubushobozi ufite wenda nizo mbaraga kuko abantu bose batanganya imbaraga ukaba wamwigiye isoko ukaba wamwigiye akazi ubwo wakaza akavuga ati noneho njyewe ndabikora ntya biruta uko wowe wabikoraga ahubwo wowe soho kuvemo twe twasanze ko ruriya ruganda ibyo rusa naho rwakoze ari nka monopole
n'ukwiharira mbega isoko
n'ukwiharira isoko niko bimeze
mu gihe amakoperative akomeza gushishikarizwa kongera umusaruro ikigo gishinzwe kuyateza imbere kivuga ko yagera kuri 40% ahagaze neza 20% akaba ari afite ibibazo ni ijanisha naryo rikiri hejuru kuko bisobanuye ko mu makoperative asaga 2025 mu gihugu hose arenga 600 afite ibibazo. RCA ivuga ko amahugurwa yahaye abashinzwe imicungire y'amakoperative kimwe n'abakozi bo kubafasha bashyizweho ku nzego z'intara, uturere n'imirenge bizafasha abanyamuryango b'amakoperative gukurikirana neza imicungire y'umutungo wayo, bityo buri wese mu bayagize akabona inyungu. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Abana bangana ibice 57% bari munsi y'imyaka 5 nibo babagwaye indwara ziturutse ku gufungura nabi mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe n'abarongoye intara z'u Burundi ku munsi wa gatanu urangiye n'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi, Istebu, ni nyuma y'amatohoza yakozwe n'ico kigo. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Abana bari hagati y'ubusa n'amezi 59 niyo yegwa nayo matohoza yakozwe n'ico kigo c'igihugu kijeje gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Uburongo ico kigo yabanje gusigurira abasorokira intara igituma leta yariyumviriye gukura amatohoza ku bijanye n'ingene abo bana bari muri ivyo bigero bafungura. Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu.
L'enquête pourrait estimer la prévalence de la malnutrition aiguë.
Nicolas Ndayishimiye ati ayo matohoza yakozwe kugira hamenyekane ingaruka ku magara y'abo bana zituruka ku gufungura nabi bari hagati yo kuva ku busa gushika ku mezi 59 ku rwego rw'igihugu. Ayo matohoza yakozwe mu burere 46 bujejwe amagara y'abantu hakoreshejwe ubuhinga bwa none bunyaruka bwitwa smart. Abasorokiye intara muri iyo nama yo gushikiriza ivyavuye muri ayo matohoza bashikirije ko ubukene mu miryango ariyo ntandaro y'izo ngwara zituruka ku gufungura nabi kuri abo bana bakiri bato. Banashikirije ko abimukira hanini aribo bakunda kugira izo ngorane kuko ata matongo babafise aho bimukiye. Ivyo bikavugwa cyane cyane ngo mu ntara ya Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Muganga Prosper Ale Bimenyimana yakoze ayo matohoza atumwe n'ikigo Istebu yabwijwe rya Amerika aho izo ngwara zifatira ku gufungura nabi ziri ku rugero rwo hejuru mu gihugu hagati.
Ku bijyanye nabyo n'abantu bafise igikuriro kidakwiye ico mu gifaransa twakwita malnutrition chronique, aha niho twavuga ko ibintu bitameze neza kuko intara 17 kuri 18 zose zifise ibiharuro biri hejuru y'urugero ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rishari tubwira ko habigezwe ko leta isaba abayifasha bose kwica ikibazo cyahagurukirwa. Aha naho tukavuga ko gisagara cha Bujumbura nico cyonyene gifise ibiharuro biri munsi y'ibice 40%, nayo izindi ntara zose zifise ibice birenga 40%, ndetse hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%. Aha naho ni nk'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo muganga yakoze amatohoza ku bijanye n'indwara zituruka ku gufungura nabi kuri abana bari hagati y'ubusa n'amezi 59, avuga ko ingaruka ari nyinshi kuri abo bana bakura bazingamye. Muganga Bimenyimana atanga zimwe muri izo ngaruka.
Umwana muri kazoza usanga ubwenge atati mu bwenge no mu gutegera atateye imbere cyo kimwe n'abandi bana bangana. Aha biro bigatuma uwo mwana mwishure adategera bikwiye gucyo ntazarunguruzwa, hama bikazotuma we nyene ku byo yokwimariye hari ikivako no ku byo yomariye igihugu hariho igice gisubira inyuma. Ugasanga igihugu muri kazoza ntigifise abantu baciye ubwenge bashobora kugikorera. Ikindi gishobora kubuza kukuru no mwana nuko iyo ageze tomboye guko no gupfa arakarirwa kurusha abandi bana, yatomboye akagera mu bigero naho acagira izindi ngwa ingwara izi ngwara ngendanwa ingwara y'igisukari cyangwa ingwara y'ivuduka y'umurindi w'amaraso ibi byose bivuye ku kuntu aba yaragize ibibazo uguhera kiri mu mbanyi kwa nyina yiwe no kugwa wiwe no kugera kwize imyaka ibiri muri ibi bijanye n'ingere yagiye arafungura
ayo matohoza yakozwe n'ikigo Istebu akavuga ko intara ya Ngozi ari yitwa Ridarapo muri izo ngwara zituruka gufungura nabi kuri aba bana bakiri bato abana baharugwa ku bice 64% nibo bagwaye izo ngwara muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu kuko ayo matohoza avyerekana Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku ntererano y'abanyagihugu mu itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 tugira turabire hamwe rero n'abatumire bacu akarusho iryo sekeza rigiye kuzana kubijyanye n'intererano y'abanyagihugu ku matora yimirije abatumire ni babandi nyene babiri hari Terence Ntayiraja n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi ubushikiranganje b'intwaro iyo hagati mu gihugu inigisha zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu. Ndakuramukije na Irachi.
Ndakuramukije Jehome, ndaramukije n'abari kwatwumviza bose haba mu Burundi no mu mahanga.
Kaze kwa Nyaburunga.
Mwakoze kudutumira cyane.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana, nawe n'umukuru w'umugwi w'abashinga amateka bahurikiye mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable ndakuramukije.
Ndabaramukije nanje, ndabaramukije kandi n'abantu bose bari kwatwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Urakoze me kaze wewe wahisemo kugikurikirana. Honorable Celeste, umuntu wovuga yuko adashobora kuronka 2000 ku mwaka ko barakagaye.
Guterera amatora nta gufyanze. Kandi abantu bagicaga.
Tugira ko rero igikogwa.
Twaragisubiye mu cyoro.
Ndagushimiye ko vyemeye.
Ikidakenewe.
Bawumviriza neza. Ikidakenewe ndakigeye. Ikidakenewe.
Nawe yumvira.
Akogakandami.
Bago makuca baje no kugira imyotage kubera bitari ko rudoni ibyo turabiyize.
Ikidakenewe. Ivyo bintu byo kuja kugakana abantu.
Oya nta gakanu.
Ko hatugira tugire ku muti gatugeze ku muti.
Turashobora kuja ku muti mugabo abe yatahuye umukoroni wariwe. Nk'umuntu yivye izimiliyari zirenga kamirongo n'inganga nakarongo
uhaye
kandi nakarongo uhaye mugabo ntamwe ngo burisa ati bidahizwe
gutanga umuti
twoba turagira neza itunga igihugu dufise kuko birashoboka twe turipfuza ko amatora azoba akagenda neza naho Ntayiraja bateguye ibyirizwa shingiro biyumvira ngo baradukumira naba nabwiye abarundi ko borema tuzwa amatuhari bazotwanka batubone
ibyo shingiro twaho naho mwajyase gyarato
ko atari byo turiko turavuga reka ntacho tubirekeye mugabo muzotwanka mutubona
tubanguma
tubona
murabarundi
muzoguma mutubona muri politike
umuntu wese afite urwenga zabo kuba mu Burundi gukora politike
inzira dufise ndama navuze ntizirenga igihugu zo gukora politike rero mukurindira katwige nimba vyukuri avuga ati twari ikuki umuntu yikukiye ndavyemera ko twikukiye mugabo ufise urumugabo mu rugo ugatangura kunanigwa uri kurankurikira n'urugo uraraba neza ubugabo bwawe aho buhagaze
kukerekeye indererano hakogwa iki
nico nyene ndiko ndara
kuri kuravuga
muri iyo tunga y'igihugu reka dukore turikoreshe neza nta amafaranga y'amatora ashobora kubura dufise ubutare bungana uko bungana kandi buri ko buringa niba bikure mwaya manyanga yose ibi bintu byo gukata abantu bakaca bari hana abanyanga bakarihira abana bakariha ku miryango ibi bintu byo gutanga ikori kabiri bihagara
n'asikori yavuze yuko ari ikori vema
uko twovyita kose n'amafaranga hanyuma ikindi naco bagwanye bakaboko nijya navuze gatunga tutu
icyo muragihuriza ko
imiliyardi 70 z'amafaranga
ariko
abanyaho nayo nyene nta nubuzi ko naharuye neza kuko hari ibikoresho bimwe bimwe bitaba igikene ibintu bimwe bimwe biba bihari
barabiharuye
abanyagihugu nabo bate
kuko no mugusene wanabiharuye wabiharuye
abanyagihugu nabo baterere
baterere uko bavyiyumvamwo uko umuntu ashaka kuba ari kwaterera ari mushikiranganje yari yateye intambwe ari yateye intambwe jewe nari nayishimye narakibonye mu nyuma na yasa n'uri kwa radgovunira kagohe bagenziwe arashiraho ingena ayo mafaranga yotozwa bakoreye kuco bita salaire de base kuko ico kiratomoye salaire de base no kuvuga urufatiro gukumushahara kubera abantu bose bataba bawunganya kugira ngo bashobore abo bakozi ba leta bashobore gutanga amafaranga mugabo hatabaye mu kantu kakarenganyo kuko karenganyo turakagwanya ibwirizwa shingiro rirakagwanya amategeko yose y'igihugu none hace hazaho ikintu kiza kigashira imbere urumva rero nkaho yari yafatiye ngaho byari gushoboka ko abantu bashobora guterera ku rugero umwe wese afitiye ko ubushobozi nico rero cari no gukogwa no kubandi banyagihugu bose abirimizi abadandaza hagaterera ushaka kandi ugushaka kuhari byose bigenda neza naho yagiye aranci ivuga ngo ntangu uvuze nimo ngo ntakenye kimwe ushizemo ingufu gutya none n'umuntu wamubibona mu minsi y'imbere ayo maresi
yabaye
kwisubirako
ni mureke abanyagihugu baterere kuri ngombwa yabo uko bavyishakiye hama mu rwanda bakaba
niko byanditse muri intego y'ibe
niko byanditse mu gabo
bariko bikurikizwa umve nkubarengene bimizi rero nako makuru akaba twumviza yuko ikintu cirekeye amakuru yavuze ko isi yose ibihugu byose bishobora amakori
icyo nakivuze nanjye
ndakivuze icyo muragihuriza
kibesho nabe niki niki
cyo amakori yabonetse harabi migambi myinshi
icyo muragihuriza
mu migambi yakoze muri leta y'u Burundi rero harimo n'umugambi w'amatora kandi n'abari yatekereje muri leta arahari
ndabihaye akarorero ndabiza arahari
kandi bica mu
nabashaka abiga mu mushinga amateka
ndabiza ko hari kandi mugabo
niba ntanga yakora utanga nawe turafite mu ruhara twese na jero marafite mu ruhara n'undi we
none imba yarategekanije yandi mu yarondereye
abaye makwiye
yabaye make
kuko nta matora namwe urundi burakora kandi bora gutekanya amafaranga burashobora kuyakora butarosa yandi mafaranga hejuru yategekanijwe kuko bitwara amahera menshi ugiye kuyashyira ko yose wowe hari migambi ibesheje abanyagihugu banza kwica kugira ngo yose uca mobiliza aje ku matora niyo mpamvu vyagenze gutyo hanyuma umuntu w'umukoroni n'uwirabura gusa abazungu b'abakoroni bara umukoroni
n'uwe
siyonone
umukoroni
n'umuzungu
n'uwo
mwirabura
gutegeka akajagari mu gihugu
muragihuriza kwica
yemera ubuka tegeka agurisha igihugu
yaba umuzungu cyangwa umwirabura
yaba umuzungu cyangwa umwirabura none ugira ngo muzungu bavuze ngo yagiye kera nta muzungu mwirabura yasigaye amakudeta bataka baformera ibubiri gibaza basesa maraso vyagenda gute uko ko muzungu kwaba kurimwo mugabo nyaha cy'ikoresho ciwe
uyu yibana
uyu nawe
yose n'abasuma
bwe
cyangwa gushikiye
uyashobora kuganda
bwo wese kwiye gufatwa mugabo bihero yavuze gusa jewe ntavyo ofise we yavuze ama miliyari ndingo y'abantu ibihero biri muri antiko bise ko ninze ko zaragiho zibifata kandi baza ko ari byo yuko iyo babifashe aha bifashe bataza guhanwa
kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
none yo miliyari
kandi baza yuko
yobura
sindi baza yobura
gashobirirwe
mugabo yo
zirarenga
mugabo ntavyo ndije
zirarenga
nta biharo bifite gusura muri yandiko
utabizi rero ni ngora
mugabo rero ico macho oya
reshifu ariko tuteza
kubira oya ibiharo bifiswe nubwo guru bijeje
oya aho turakubabara
hanyuma rero nagomba kuvuga yuko guhumuriza honorable celestin nabandi bose yuko kuba hariho itegeko ribigenga hari impamvu
nuko abanyapolitike turazinanye simvuze honorable celeste arashaka afite bonne foi ibyo ariko ravuga akabivuga neza mugari habandi babivuga bafite urugamba kuko abanyagigungu babuze gutaga iyo ntererano kugira ngo biyangare
nta muntu numwe
kandi ata coordination
wasizeho ntawo mu buzi
ariko udashize hiri itegeko rifasha kugira ngo gihuriye n'abanyagihugu byo borohera abo bononyi kugira ngo ntatangwe ariko iyo wagize urutonde uti ubishoboye kwese bukubikora ni ifunge urutonde birafasha kandi byarafasha
yagize ati kuramwe bakaboko
ivyo ndabije na kwijana mu wese w'umusuma
yibagire ko yakoze balance
bivuga ni nafatwe ahamwe n'amategeko kuko niko cyita kugenda hanyuma rero nkavuga nti kuvyerekeye amategeko iyo uri kurishira mu ngene ubona ari lacune mu bisanzwe
utunenge
utunenge vuhara murakoze keshi nawe narabizi mushinga amateka
urashaka
gutegeko ukabona yuko ari giza mugabo keshi ishigwa mu ngiro rigeze niho umuntu ubuye ashobora kumenya ati ah bwa bunda
aguma avuga rero ati rimurarira abaneza riri
mutune yego yorodo nase sikindi
impano yatanze
twatumise sama prosegura maremare numushikira nganja hinyanyura
kandi twasanga ko ari ngombwa muri iki gihe ko byoba bizoba mugabo
ani wamuze ko mu
gihe cyarenze ariko ndarabigihe cyarenze kubera umugambo ugenze kure ariko ndibaza yuko mu gihe mu bihe by'imbere muhazo kuma rero
abarundi ko muzokora kuko umwe amakosa
menshi hanyuma honorable
kandi ndagushimiye ko wemeye ko
muzokora
kuko amakosa arimo arenga
nibyo shira ari kosoye yararenze nibindi bizokosorwa n'andi mategeko
yizokosorwa
menshi cyane
bangwe
iryo kinyarwanda
nikibuza yuko ari
amategeko
sa tuvuze ngo nyarigiye guhinyanya
ariko no gushaka biva gushaka
tuzora ko bikenewe bibaye ngombwa aho baharaka hadze birashobora kwiga
uzora bakomeje bamaze kubona ko hari
inyanyugwa omo ma
opote
mugihe aye tibone ko bikenewe mugihe bitarakenerwa libarira ubyubahiza ko libajyanditse nuko bimeze hanyuma rero nkavuga nti nibahumure nibagire umutima w'ukundi igihugu wo gutera sinda bigo jerome ya Tanzania abajyo na Tanzania
abase bigihugu ntabuzisha ntahiraje
umwe wese yokwereka yamaze gutanga umwe wese afite uko vyimvira uko ubushobozi afite cyangwa ku mutima wiwe umurongo
terakamo rero babandi bakunze kwiruka ku bantu gasanga bitaye mu bintu ngo
bikubona oya namba ari abo bantu ndakubwije ukaye maresi azokora ibara
aho we akambo kambere ntanze nuko savye umurundi wese akunda igihugu ciwe ko yotanga interano asabwa kugira ngo amatora azogenereza mu 2020 kuko atamatora abaye habibindi icyo ni cyambere icya kabiri nkasaba abajeje kwigisha abayatanga ko ataga hato karimo mu bitego shingaje bivuga babisigurire bavyumve hanyuma abayafite bashobora kuyatanga mu mahoro n'umutekano
atamusunikano
icyo ni
impamvu abayatoza nabo kakaboko
abo ni uzofatwa nta kinya kizojamwo biratomoye nico gituma twagize iyo resi nico gituma ari hamakonte mu gihugu cyose kugira ngo bace baza barayashirako hayima hazoba controle leta yashizeho umugwi urimo abantu bo mushikira ngo bintu batemo gihugu abiga cha leta no mu bihanga inkuru ya Republika bazoguma bagenzura ku mwanya kugira ngo barabe yuko atamanyanga aba mu hakirikare nta kurindira ngo bazonyonore no kuvuga bari ku
kigi
gukurikirana kugira ngo ayo mafaranga bajya nabo barafite
abandi
hari habari babijejwe niba dakwize ngo bashije
ayo mafaranga ni make cyane
hari no mushikira ngo bijejwe
n'ubwo
ngo bijejwe abo bana ariko aravuga niba zako bari ku kivi hamwe bataba bari ku kivi bo bahindura bagashira habandi kuko bakora neza hamwe bisigaye nkamagara mu rundi wese kutidoga kuko burya amahoro n'umutekano ni ikintu gikomeye iyo tanze guzivye muri demokarasi zitowe haba kaduruvayi haba kutuba ubutegetsi haba ingorane haba guhunga nubwo bavuga ngo nubukere cyane ngo nubutunzi ntacyo byo bikikumariye
ariko mwavuze ko abanyagihugu bagi bababaza ibibazo byinshi ntibishingiye
ku oya batubwira ngo twabaciye batubwira ngo kubera ikintu ari bibiri gusa ngo je nshaka gutanga menshi tukavuga tuti no ushaka gutanga menshi n'amaresa biraremewe atataremewe n'amaresa 10 n'amaresa 100 ubishatse navuga tagataba kose karimo ibihumbi 100 yatanze bacaka kugira kwerekana ko yatanze kimenyetso ibyo ntangorane zirimo no kuvuga umuntu yatarugururiwe hejuru y'ibyo biba byasabwe guterera ikiri ku mutima
ukwibaza no gufasha mukigaga cy'igihugu
murakoze cyane
abo nibaza ko bahagurukiwe kandi
nibo
bwego bikorwa akora
batubuza
no mushikiragaji
murakoze
aje abijejwe musange mujyango wa politique nibaza ko ari ku kivi kandi twiza ko bizogenda
murakoze nibaza ko wibagiye mushikira nganje barahindutse
murakoze cyane
oya n'ubu niwe
ubiheruka
oya intwari bereye no kugwanya biturire n'ubu vyagumye mu minwe yanyu
murakoze
nibaza yuko mu bikora neza kandi tuzo
murakoze
ku byo muzaba mwaka
murakoze reka reka ndagushimiye murakoze
n'acyane cyane
oya iracyari ntaho
kandi buriko
buri mutare nagana kuri mutare kuri murakoze hasha ico bitaye exploration
murakoze
n'ukuri ibiharo biratomoye muri yo bendo genda bakwereke byukuri nituvave dusiga niko
murakoze murakoze tugomba
iracyari ntango yo gucukura
mugomba n'ikiganiro cy'ubutare
ariko turizera ko buke buke bamaze kubikora neza bizogenda neza murakoze
urakoze ndagushimire Terence Ntahiraje nibutsa ko urumunganirizi ukaba numuvugizi w'ushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'umunyagihugu wakoze kwitaba ngo duhane ijambo
mwakoze kudutumira kare turashimira ntashimira mugenzi wanje no habe celeste n'abatwumviriza kare nkatera kabarundi bose gushikira amatora kandi batidoga banezere bakunda igihugu cyacu
Kwanyaburunga
urakoze reka ndagushimire Olivier inkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugango wa Dasigana Iprona wakoze no kwitaba Kwanyaburunga
ukengurukiye gose Jerome n'ubuzabandanye mudutumira
urakoze ndagushimire Honorable Tatiana Siwomana wakoze no kwitaba Kwanyaburunga
nagushimiye cyane kuba wantumiye kandi ndashimiye n'abaroni kampere n'abanyamahanga batwumvira ici kandi ndabaremesha abibaza ko umugambo umwe cyangwa umukuru w'igihugu ashobora gusenya amasezerano yarusha bigahabi akabahera ndaheze nibateshwe bati
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mbere ko turangiza ibiganiro twafite kuri saha ku bakunzi b'umupira w'amaguru urukino rwo gutsinda igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibera mu Burusiya muri umwanya urukino ruko ruhuza Ubufaransa na Croatia Ubufaransa muri iki gihe bufise ibitsindo 4 ku bitsindo 2 bya Croatia ku ruhande rw'Ubufaransa igitsindo cya mbere cinjijwe n'umukinnyi wa Croatia Mario Mandzukic yinjije mu igori ryiwe ku munota wa 18 Antoine Griezmann yinjije igitsindo nawe kigira kabiri kuri penalty ku munota 38 mu gihe Paul Pogba yinjije ku munota 59 Kylian Mbappe nawe yinjiza ku munota 65 naho ku ruhande rwa Croatia ibyo bitsindo bibiri igitsindo cya mbere cyinjijwe n'umukinnyi Perisic mu minota 28 mu gihe igitsindo cya kabiri cyinjijwe na Mandzukic ukino rero rukaba rugeze ku minota 69 hafi mu minota 70 tukaba rero tukurikirana urukino tukababwira ibizaba byaruvuye twashimiye kuba mwaduteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ibiganiro rero twari tubafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi turashimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri isaha rero tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubifuriza kugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu